Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri Musamungu itariki 24 y'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Haza kwiyongeraho n'indi myitwarire cyane cyane kuri Diane yuko yatangiye kujya ku mugaragaro ku maradiyo n'ahandi mu by'ukuri avuga ibigize igikorwa cy'iperereza.
Uyo ni Theo Badege, umuvugizi w'ipolisi y'u Rwanda, asiguye icyatumye Diane Rwigara igeze kugerageza guhiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu Rwanda hamwe n'umuryango wiwe batabwa muri yombi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye umugambwe w'adasigana Peter nawe ahimbaje imyaka 56 irangiye usinze amatora ashikanye Burundi ku ntahe kwikukira, hamwe n'inkuru yerekeye akamu katiwe n'abarongoye umugambwe UPD zigama ibanga igasaba inzego z'igihugu gukora ibishotse byose kugira ngo umunywanyi w'uyu mugambwe aherutse kunyuruzwa aboneke. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda Theo Badege yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abantu batatu bo mu muryango wa Sinapol Rwigara batawe muri yombi ku mugoroba wo kuri wa gatandatu, bakaba bapfungiwe ku cicaro cy'igipolisi cy'i Remera mu muji wa Kigali. Uyu muryango wari umaze igihe kingana n'ukwezi witaba ubugenzacyaha ariko ukarikurwa. N'inkuru ya mugenzi wacu wa Santa Kabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Abaraye batawe muri yombi ni Diane Rwigara, Anne Rwigara muri umunawe ndetse n'umubyeyi wabo Adeline Rwigara. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yatangaje ko aba bafashwe kubera ibimenyetso yemeza ko polisi ifite ko nyuma y'ibyaha bari basanzwe bakurikiranyweho birimo kunyereza umusoro, gukoresha inyandiko mpimbano kuri Diane Rwigara wenyine. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Theo Badege avugana na Ijwi rya Amerika yanashimangiye ko abaregwa barezwe no kunaniza iperereza ko batanafashije inzego z'umutekano bazorohereze mu iperereza. Uyu umuvugizi avuga ko hari ibindi byiyongereye ku byo bari basanzwe bakurikiranyweho.
Haza kwiyongeraho n'indi myitwarire cyane cyane kuri Diane yuko yatangiye kujya ku mugaragaro ku maradiyo n'ahandi mu by'ukuri avuga ibigize igikorwa cy'iperereza. Akenshi iperereza ry'ibanze twese tuzi ko rikorwa mu ibanga hagamije kurinda nyine amakuru, ariko noneho n'uburemere bw'ibyaha nyuma ibyo munsi bari bakurikiranyweho hariho n'ibindi bikorwa bigize icyiciro cy'ibyaha bifata umutekano igihugu. Ushobora kuvuga bike ko uko ari batatu umwe wese afite ibyo yakoze byinjira muri iki cyaha. Icyiciro cya mbere kiraganisha ku bugambanyi, ku cyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi. Icya kabiri ni uguteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Hariho ndetse n'ibindi wakongeramo biganisha ku kurwanya ububasha bw'amategeko n'ibindi. Ikigamijwe ni ukugira ngo iperereza isozwe neza nta bikorwa byo gukinaniza ibyabagaragaje.
Nubwo igipolisi kivuga ko kibakurikiranyeho inyandiko mpimbano kuri Diane Rwigara n'imisoro ku bandi bagize uyu muryango, ndetse bakaba haniyongereho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu, abatari bake basanga ibibazo by'uyu muryango bishingiye kuri politike. Ibibazo byatangiye nyuma y'urupfu rwa Rwigara Sinapol, aho mu muryango we bakomeje kwemeza ko urupfu rwe rudasobanutse, ndetse bakashinze n'inzego z'ubutegetsi kuba zarabigizemo uruhare. Inzego za leta zigahakana ibi bikorwa. Uyu muryango wari umaze igihe kigera ku kwezi utumizwa n'inzego z'ubugenzacyaha kwisobanura ku byaha bakurikiranywe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda atangaza ko dosiye y'abaregwa izamara iminsi 5 mu bugenzacyaha nk'uko biteganywa n'amategeko, hanyuma dosiye ikazahakurwa ijyanwa mu bushinjacyaha. Uyu muryango ngo rumaze igihe uwawunganiraga mu mategeko baramuhagaritse, cyakora ngo ni uburenganzira bwabo bwo kuba bashaka undi uzabunganira mu mategeko. Umuvugizi wa polisi avuga ko aho bafungiye kuri sitasiyo ya Remera mu mujyi wa Kigali bemerewe gusurwa mu gihe babasura bakubahiriza amabwiriza agenga amategeko ya sitasiyo za polisi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Umugambwe w'abadasigana bipona watanguye ingendo mu makomine zo guhimbaza imyaka 56 iheze utahukanye insinzi yashikanye Burundi ku ntahe yo kwikukira. Muri komine Ntega ibirori vyahagarikiwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu asanzwe ari mu burongozi bukuru bw'umugambwe bipona Gaston Sindimwo. N'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Bipona, muri komine Ntega cyo kimwe no muyandi makomine yose y'intara ya Kirundo umugambwe Ipro na wahimbaje imyaka 56 iheze utsinze amatora yashikanye uburundi ku ntahe yo kwikuki muri ama komine yose ibirori byahagarikiwe n'abari mu burongozi bukuru bw'umugambwe muri komine ya Ntega ibirori byahagarikiwe na Gaston Sindimwo icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu akaba no mu nararibonye z'umugambwe Gaston Sindimwo avuga ko umugambwe Iprona uzokwama ushigikira intwaro mu ntumbero yo gutsimbataza ukwikukira waharaniye
twebwe tuzokwama dushigikiye intwaro tuba twirongora canke irongorwa n'abandi ico ni iteka umugambwe wa Gaston yatembwa wa Gaston Iprona atawundi mugambwe uzopfa uritinye kuba umugambwe wazanye ntayo y'ukwikukira nawe ni mugambwe muri iki gihugu uzozanye ntayo y'ukwikukira azunza bayikomeze bayitsimbataze mugambwe ntayo y'ukwikukira ntituzoyironka kabiri nicyo bituma umugambwe wa Gaston Iprona udategerezwa kwigenza nk'ihene zo muci
icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu amenyesha ko atakintu na kimwe kizobuza ubutegetsi buhari gushikana abarundi mu matora yo mu 2020
nta muntu n'umwe azoza kudutobera aya mahoro turiko turarondera kandi tugatubamenyeshe yuko dufatanye mu nda twese mu budasa bwacu mu migambwe yacu amatora tuzoyagira atagisibye bavuga bareka amatora intwaro iri uno munsi izoshikana igihugu ku matora y'2020 atagiciyemo uyumvira ngo azoza intwaro mu kibanza uyumvira ngo azoza ibinibinibinibi uyu ko ariko atwa umwanya wiwe
muri urwo rubanza uwahora ayoboka Karoli Nditije nk'umukuru wa Iprona ari nawe amuserukira muri komine Ntega niho yari ariko yitavye nk'uyoboka uburongozi bw'umugambwe uhari
kandi bose turi kumwe twavuga iki yewe twumvikane n'abantu ndabivugire ngaha utabyumva abireke nimwabyumva tubikomere amashyi twumvikane iki gushika uno munsi twebwe Sewa prona twese atazina tugira twese cyabyo kwa konsiliya cyabyo kwa de twe kutugo umugambo w'atasigana iprona
nk'umwe mu bari mu burongozi bukuru bw'umugambwe Iprona Gaston Sindimwo avuga ko ingendo zagizwe mu makomine y'intara ya Kirundo ziri no mu mugambi wo kwiyunga
twazanye kandi nuko dusubiza hamwe nabibere ryayazi abashimiye mushira ntaye kaza nabo bari kumwe abashimiye n'umunyamabanga wa mbere w'ubugambo ngaha benda basabe bahaguruke bagwane mu nda ikeze basubiye kutubwira ngo tuzoraba abana kadaheje kutubwira ati umugambo se abantu nane numva amazina ngaha konsiliya numva nditije nditije umusaba mu bibi muzafata indege mu buryo mu bibiya musubize hamwe mu nda mwebwe muri ngaha mu bibiri iyari we uri ngaha ntazi ayugoho nicyo gituma nsabye abanasigana kujya mwabivuze turabe umurongo umwe tuje gutegura amatora y'2020 n'akanyamuneza
icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gihamagariye kandi abarundi bahunze guhunguka guhimbaza imyaka 56 iheze umugambwe Iprona utahukanye insinzi mu 1961 bizokogwa mu makomine yose y'u Burundi mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco indongozi z'umugambwe UPD zigamye banga zisaba inzego z'igihugu gukora ibishobotse byose kugira ngo umuntu wanyi uyu mugambwe ahirutse kunyuruzwa aboneke uwo nawe ni Leopold Habarugira ako kamu gahuriranye n'ihimbazwa y'imyaka 15 iheze uyu mugambwe wemerewe gukorera ku mugaragaro ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya ari Bujumbura mu Burundi
Tugenekerezo rya 12 ukwezi kw'icyenda mu 2022 niho umugambwe IPD zigamye banga wemererwa n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu gukorera ku mugaragaro mu itangazo abarongoye umugambwe bashize habona kuri ino genekerezo abazigama banga bahimbaza imyaka 15 uwo mugambwe utanguye gukora harimwo kwiyamiriza ibyegeranyo mvamakungu biyamiriza icegeranyo cy'abahinga mu mugwi wa ONI ujejwe agateka kazi na muntu Kasim Abdul arongoye IPD avuga ko ibyo byegeranyo atakindi bigamije atari gusubiza igihugu mu ndyane za kahise.
Ibyo raporo ubwa mbere ntiyakurikije uburyo amaraporo akogwa cyo mu gifaransa bita methodology. Iyo rero mu gikogwa cy'ubuhinga uburyo raporo ikogwa ubugiye ikogwa cyateza gukogwa na methodology itakurikijwe urumva yuko nibikurikira iba biri muri iyo raporo bitaba byo kwizerwa. Twebwe twibaza yuko ubwa mbere nkuko rya tegeko rigenga rya tubavasta kidoroma kugira ngo ubwa mbere ushobore kusaba yuko irya sentare ntuza makungu ugira amatohoza nuko inzego zo mu gihugu ubutungane mu gihugu bwa bwananiwe ka rudakora cyanke budashaka gukora
uwo mugambwe uhimbaje imyaka 15 mu gihe bamwe mu banyonyi baho bakomeye harimo uwahuza urongoye Zed Feruze bazimanganirije ubuzima wa nyuma atawuze irengero ryiwe ni Leopold Habarugira yanyurujwe araheze indwi zibiri urongoye mugambwe IPD zigamibanga afise icyo asaba inzego za leta
hamwe no fatira ko kumunywanyi wacu ya ayoka kuzimya ababwira Leopold turashaka yuko inzego za leta zikuri bishoboka zose aho umuntu akaboneka kandi ari muzima kandi mbere turasaba leta yuko cyane cyane inzego zayo kubaye nk'igi police n'ubutumwa boko bishoboka byose ingendo nk'isuye kuboneka mu gihugu cyacu kuko muri kino gihugu murabizi kuva mu 1993 ari abarundi bafise ibigwanisho muri atama habadeza mu civile nka Leopold yari umudandaza ntacyo uza yuko umuntu afitaniye amatati je uko ndamuzi nta muntu nta ngwane za politiki afitaniye n'umuntu numwe no mu mibano je nta muntu nuvuga nti yubarasaniye ingorane ariko mugabo ntacyo uza yuko hashobora kuba n'undi muntu ku ruhande ashobora gukora icyo cyaha hama mugabo kubera igihe turimo cya politiki cyitirwa leta ariko bituma rero twe dushaka yuko bibaza kubera no mu nshingano za leta gukinga yuko ibyankizo bishika
mu rwandiko mugambwe IPD zigamibanga wasohoye kandi usaba abarundi bose gutanga interano z'amafaranga kugira amatora ya 2020 azogende neza abarundi batarinze kuzerinze. Abdul Kasim asigura igituma umugambwe arongoye utera ko kama barundi
hamwe woraba ibiharuro by'abarundi bitamatora usanga ari igiharuro kinini cyane tandukanye kumbe wanashaka no mu bindi bihugu mu Burundi cyane kumbe ngira muri Afrika twitaba amatora ku bice birenga 180 hafi imyango 190 ugambe ho amatora si ukoyo cha leta ni gikogwa cyatwebwe abanyamigambwe ni gikogwa cy'abarundi bose kuko nkuko ingendo ya demokrasi bivuga umunyagihugu wese abazwa iby'igihugu ku buryo bubiri ni ukuvuga ubwiwe nyine directement cyanke indirectement iryo ni bwiza shingiro ry'u Burundi yuko umurundi wese participa muri binational directement ou indirectement aho rero ko amatora ari igikorwa cyatwe gabarundi birumvikana yuko twukirangura twebwe nyene bitandukanye nuko twoza gusaba z'uko igikorwa cy'abazungu mu kirundi bavuga ngo n'Imana ifasha wifashije turashaka rero yuko twega barundi tukumva yuko icyari igikorwa cy'iwacu nk'abarundi amatora y'igikorwa cy'iwacu kuko inzego zivamwo ni zirongora abarundi sija kurongora abanyamahanga.
Abdul Kasim ntashima ko iyo ntererano isabwa abanyagihugu yo bitegeko nk'uko umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu aheruka kubishikiriza icivugo cyo guhimbaza imyaka 15 iheze umugambwe ipetezi gamibanga wemerewe gukorera ku mugaragaro nidutsimbataza amahoro mu kwitegurira neza amatora ya 2020 Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Unaho nk'uko mubimenyereye ku munsi wa munka ya mango ni cya gihe cyo kubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza.
Mina mbegu uri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nk'aya mango sinkakaza baniko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro Ntorere kazoza cha studio ijambo gisamiranira kwijwi rya Amerika muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba
ntorere kazoza
abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere iwafu bwanje widondowe
nitwa mpabona yo Jacqueline nkabandi umukuru mutumba kabondo
mukuru mutumba kabondo ikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane
nitwa ndiwe no mucyango Yohana kabandongo yisiramwe mpareke muri ikomera nyanzarake
murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro
murakoze kombi kaze
ubundi turi kumwe
nitwa nibogora rene nkabandi boneza muri mukenyezi imenye nyanzarake
abone abatumire turi kumwe yo hano muri kino kiganiro Jerome Nenze manongere ndabahikaze muri ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura amatati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mereye ku mukuru mutumba kabondo ukivuga gute muri rusangi
muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererego kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino ari byo byiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda
umukenyezi ariko ivyo ni wabikora
umukenyezi arabikora neza cyane
reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mwibwe nk'abagabo muri kumara byitegereza mwivuga gute
twebwe tubivuga ko turabishyigikira tubona ko ari byo kuko nk'imwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi iyo rero turiko turakora ibyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuza ahantu no kuvuga iyo turiko turakora ibyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora uzanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba cyangwa bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonye ngo abakenyezi hari izamba basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye
ariko abakenyezi uvuze muri mipareke simperekeze
simperekeze namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hariho abakenyezi barongoye amazone abandi ari abanditsi bitereye ko bamwe ari n'ababiki mu ishyirahamwe wacu urumva rero abo iminsi yose ku mirimo twama turi kumwe
abo bakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mufite ibyemezo ibihe mwebwe
twe turafise ibyemezo byinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamwe n'intambara rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi ari bo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro
murabikora gose ibihe murabizi byo mwokwerekana maze gukora
ego maturafisi ibyo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiho turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure kuko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro
uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri icyo gikorwa tukabibona neza
uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri icyo gikorwa mukabibona neza akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya hariho je wenyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline umukuru w'umutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko icyo gikorwa tubikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye babakenyezi hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Lyoza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ivyo natwe biraturemeshe kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
nyabamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishyira
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongera imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye n'abakuvuga ati mbega baba bakenyezi bimbonezo no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi nitwemera ni mubaza ni bajya bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntaje biriho n'ubu nabamwe dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira intahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura amatati y'amatongo
igikoresho wa kenyezi mu gutatura amatati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
namba ni cyoba cyabangamiye kihuwa cy'abakenyezi kubwanze nk'imisira hamwe ntacombona aba bakenyezi niko kuba barigishijwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icyo amahoro avuga cyankamaze ikindi nacyo gikomeye mu bizanye n'abakenyezi ni kuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyankamatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashyika ku cyo bari bifuza cyose
nta bibabangamira kuko ibyo babangamiye byoba ari ibyo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro cyewe aho ngeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura tati ntangurane mbona baragira
ati nta ntambamye zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko bibona na
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intamba turafise nk'ahinyanzara k'abantu tuzi akagwi kaboneka kandi ugiye kuraba henshi aricyo gituma amatati y'amatungo inyanzara kebyaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atarayabo ugasanga umuntu asiye kugura itongo ubugira kabiri kuko yari yarimuguri yabona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko itari intambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyuro kuko harimo abo bantu niyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yariguze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe kuko afise intambamye nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twe mbere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu
bivuze ngo nakagwi k'abantu none barafise ubarongoye barafise komite nakagwi kameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatungo nk'ubu barabarondera ngo baje kubafunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ivyo yari gushika ko ntabishyike ko vyose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatungo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagiye intambamye muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene iyi porogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha 11 nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene iyi porogaramu ibikorwa byo mu nzu n'ingene aza gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagise ubwoba
oyo ubu nta bakenyezi beshi bagise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura ivyo igihugu uburyo nta bwoba bakigira nabo bagise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yuko bajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi ni magise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamo abakenyezi twaragerageje mu mashyirahamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo ni umukenyezi kandi hitoze abagabo batari bake uyu Zakerine hitoze abagabo batari bake ariko araronka amazwi ku buryo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
arose amajwi angana iki gajake
narose amajwi amajani 930 wakabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
no kuvuga rero ngaha ibitanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buki bwose mudukuko twa twose duzanye no mu kibano ari mu bizanye no twose masira hamwe matomato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
yabi n'ivyo uko mu gihageze mu gufata ingingo canke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo cyarahavuye
ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mu batatu mbere mu bibura ko twokora iki cyangwa twosikiriza n'igihe nibo batangura kugira ngo muvinye ubyumviro byabo hanyuma tukatsa tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi buca abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babuze umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda nibagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayama babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamande ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumbya abagabo
cyabindi z'abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho gatse
ubisanzwe turabahanura nkuko turi mboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo nico gikorwa kinene y'imbere ubu turiko turakora gisigaye
kugira ngo gikorwa cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matata atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko hoba inyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyine abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rudasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri intambamyi z'igikorwa cy'abakenyezi muri izo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataravyizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafite isoko byo muri igihugu
ari cyo kokorwa gakeke
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko babinyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
niba gora rene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiro
ego murakoze namwe
ndiwe n'umuryango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hano Nyanzarake
wakoze kwitaba kino kiganiro
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpabone yo Jacqueline mukuru mutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita bakina higani
murakoze namwe
unishimiye niwe wahisemo gukurikirana ntorere kazoza ku ijwi rya Amerika jero minizo manande kiremesheje ntimurane nibwe mu banyu no mu byanyu naho butaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
imbere gusozera kiganiro reka tubibutse ku muvugizi w'ipolisi y'u Rwanda Theo Badege yabwi radio ijwi ry'America ko abantu batatu mu muryango wa Assinapol Rwigara batawe muri yompi ku mugoroba ku munsi wa gatandatu bakabafungiwe ku cicaro cy'ipolisi Remera mu muji wa Kigali juti mwese mukundi radio ijwi ry'America ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer yadufashe mu ngabwivyuma hamwe na facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turashimiye rero mwese mwadutiza amatwi tukaba kandi tubateye akamo mubandanye mukurikirana ibiganiro vya radio ijwi ry'America mugire mugoroba mwiza mwese.